Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda no munsi ni tariki 13 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na 16. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Tugiye kuganira uko indwara ya sida yifashe mu kiganiro cy'amagara y'abantu muri iki gihe. Ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusi atubwire amakuru avugwa ku Burundi muri aka kanya. Eugenie.
Urakoze Oriane. Umushingamateka w'u Burundi mu nteko ishinga amategeko ya Afrika y'Uburasirazuba Hafsa Mosi yishwe harashwe mu gitondo cyo kuri wa gatatu. Uwo mupfasoni Mosi yitabye Imana mu bitaro amaze kuraswa mu mutima. Turi kumwe kuri telefone n'umunyamakuru wacu w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura, Eroje Wirikaneza, ari mu rugo rwa Hafsa Mosi mu kigandaro. Eroje, watubwira ikimaze kumenyekana kwicwa ryo mupfasoni.
Ego meje ni ikimaze kumenyekana twabwiwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye nuko umupfasoni Hafsa Mosi yishwe n'abantu bari mu muduga w'ubwoko bwa TI abantu babiri. Umwe iyo modoka ngo ikaba yameze nk'imugonze avayo agiye kuraba, hanyuma agiye kuraba umwe muri abo aca asohora inkwe mu bwoko bwa pistola amurasa ku mutima. Mu nyuma hari abacungera mu mazu yari iruhande aho bita abasiti bacungera umutekano bagerageje kubakurikira baca basohora inkoho mu bwoko bwa Kalashnikov barasa kugira ngo abantu bahundagare gutyo babona kwiruka gushika mu gipolisi. Icyo cyamenyesheje nuko iyo modokari bajemwo abo bamwishe nuko yari ifise iparati cyangwa imatrikulasiyo yo mu gihugu cya Tanzania. Gushika ubu rero n'ibyo bimaze kumenyekana, jinashitse aho ibyo baragwiriye ni kwibarabara ryitwa Nyankoni muri Mutangano, rukaziye Mutangano muri zone Gihosha mu buraruko bwa Bujumbura muri komine Ntahangwa. Nuko abantu bose bavuze yuko ikibetse abo bahavuye bajyanwa n'igipolisi kubera babibonye abandi twahasanze barabari mu mazu y'iruhande n'abandi bariko barubaka. Bavuze ko nabonye bake bahundagara bamaze kumva amasasu baja gusohoka basanga abo bakoze ibyo barabahunze, hanyuma igipolisi kiraheza kiraza gifasha kugira ngo kimujyane kwa muganga. Ariko yahavuye rero yitabiraho Imana. Ubu ku muhaniwe hari abantu batari bake abo mu nzego z'umutekano, bamwe mu bategetsi bo muri leta, abagenzi bakoranye mu bice bitandukanye. Uko murazi ko yaranguye amabanga atari make, tubetse ko yabaye umumenyeshamakuru haba ku iradiyo y'igihugu, yabaye umumenyeshamakuru mu bindi binyamakuru nka za BBC, kandi yaranguye amabanga atari make mu gihugu cy'u Burundi. Harimo kuvugira umukuru w'igihugu Perezida Nkurunziza, harimo gutwara ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru, harimo ugutwara ubushikiranganji burabinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afurika y'Ubuseruko n'ibindi. Ano kubwira kandi ko abategetsi batari bake uhereye ku munyamabanga mukuru wa EAC Liberant Mfumukeko n'abandi bategetsi mu gihugu nk'umuhanuzi mukuru mu biro kwa Perezida Nkurunziza ajejwe zo kumenyesha amakuru w'inyamitwe ku rubuga rwabo rwa Twitter banditse bavuga ko ari urupfu rubabaje cyane. Mfumukeko yagize ati umuryango wa Afurika y'Ubuseruko urabuze umukenyezi w'intwari yari umuvugizi kuri bose.
Turaza kugaruka kuri iyo nkuru ku buryo burambuye. Eroje, urakoze cyane. Ubwo naho mukanya. Andi makuru havugwa ku Burundi nuko William Ruto, vice perezida wa Kenya, yageze i Bujumbura aho agirana inama mu muhezo na perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Tunyarukiye noneho mu Rwanda i Kigali hakomeje kubera inama ihuza abakuru b'ihugu ku mugabane wa Afrika bahurira mu muryango wa Afrika yiyunze. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa wakurikiranye iyi nama. Eric, uyu munsi waranzwe n'iki? Gahunda yari iteyite?
Nukuvuga ngo nkuko warumaze kubibwira abakurikira Ijwi rya Amerika, uyu munsi wahuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bagize ivyo bihugu nkuko ari 33 bizitabirwa n'abakuru b'ibihugu byabo. Nukuvuga ngo rero hari ibibazo bikuru bagaragaza ko bagomba kwigaho nubwo ari inama yakomereje mu muhezo. Ariko twavuga nk'ikibazo cy'umutekano muke muri Afurika, by'umwihariko bavuze kuri Sudani y'Epfo. Madame Dramani Zuma uyobora uyu muryango ashyikiriza ijambo rye yagaragaje igisa n'akababaro. Aravuga ati inyuma y'imyaka isaga ibiri aho abaturage bagombye kuba bari kwizihiza ubwigenge ubungubu bafungiranye mu mazu bameze nk'uko ibirura n'umwana w'intama za bimeze kimwe gihunga ikindi ni ukuvuga ngo rero akawungira akavuga ati ni gute ibihugu bya Afurika hahandi ubutegetsi babo ufite abatavuga rumwe nabo ugasanga bwigwijeho ibitwaro bya kirimbuzi bakajya kugura ibifaru aho kugira ngo babashe kuba bateza imbere abaturage babo ikindi rero kigaragara uko aho kuruta bavuze ku kintu cy'abimukira bava muri Afurika bajya i Burayi bakagenda bakaruhama mu nyanja ya Mediterane baragaragaza ko mu mwaka ushize mu basaga miliyoni bavuye hirya no hino ku isi byibura kimwe cy'icumi cy'abaturage bavuye muri Afurika.
Eric ndagushimiye. Eric iyo nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Urakoze cyane.
Nkuko tubabwiye mu kanya kari imbere kari inyuma ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga cyerekeye amagara y'abantu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Tuvuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Numusi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Akarere ko munsi y'ubugaragwa bwa Sahara muri Afurika niko kageremewe cyane n'indwara ya SIDA kurusha ahandi ku isi. Kagizwe n'abantu imiliyoni hafi 25 bagendana uwo mugera, abo bakaba ari hafi ya 70% by'abagendana uwo mugera ku isi yose. Ivyo bitigiri vyegeranijwe n'ibiro vy'ishiramwe mpuzamakungu onibijejwe amagara y'abantu ku isi OMS. OMS imenyesha kandi ko naho iyo ngwara kugeza ubu itaratorega umuti wo kuyivura burundu, imiti hari igenda ipfupfahaza uwo mugera, abantu bagashobora gukomeza imigambi itari mike bipfuza gushika ko mu buzima bwabo. Mbega mu Burundi icyo kibazo cya SIDA cifashe gite muri iki gihe? Ikiganiro muri Isanga cy'amagara y'abantu cyo muri aka kanya tugiye kwihweza utwigoro turiko turashigwa mu kwikingira iyo ngwara n'utwigoro turi mu gupfufahaza SIDA muri make. Twatumiye muganga Jeremy Bizira Gusenyuka, n'umuganga yanonosoye indwara zitegwa n'imigera, infectiologue mu Gifaransa, akaba kandi umuhinga yanonosoye ibijyanye n'amagara y'abantu y'abanyagihugu. Muganga Bizira Gusenyuka avura abagwayi ba SIDA haheze imyaka 10 irenga. Arakurikiranira hafi ingene SIDA ivugwa ku isi no mu Burundi. Ubu arongoye umugambi w'Abafaransa witwa Esther ufasha kuvura indwara ya SIDA n'izindi ndwara mu Burundi. Turi kumwe kandi ku telefone na muganga Niyonshuti Evangelina, amaze imyaka 5 akorera kubijanye no kuvura abagendana umugera wa SIDA mu kigo INSS citaho abagendana umugera wa SIDA mu Burundi. Twakira abatumire bacu umuganga Jeremy Bizira Gusenyuka, kaze mu kiganiro muri Isanga. Allo muganga Bizira Gusenyuka, muratwumva?
Ego madame Oriane, ndabumva, ndagize mwiriwe kandi ndabashimiye kubona mwadutumiye muri iki kiganiro.
Mwiriwe neza. Eka twakire madame Niyonshuti Evangeline, namwe kaze mu kiganiro.
Madame Oriane, ndabashimiye nanje kubona mwantumiye, kandi biranezereye cyane nizera ko tuza kuganira duhuza murakoze
murakoze cyane mwese rero muduteze amatwi hano kuri Radio Ijwi rya Amerika mwifuza gushikiriza ibazo n'ivyiyumviro mu kiganiro cy'uno munsi nimero yacu kuri WhatsApp ni 1 202 4 4 1 9 9 3 ndasubiramwo ni 1 202 4 4 1 9 9 3 muganga Jeremy bizira gusenyuka mwotangura mukatubwira mubona ingwara y'umugera wa sida wifashe gute muri iki gihe ku isi hama muducire ku mayange muri make uko vyifashe mu Burundi ho
makoze madame Oriane kuri ico kibazo ubwa mbere hoho no babwira ko naho uyu munsi ku isi hose hataraboneka umuti uvura Burundi sida harabaye ibintu byinshi byagiye bitera imbere mu kugwanya ikiza ruho nyanganda sida turabona yuko no mu manama abaho mpuza makungu no mu maraporo onisida canke OMS ikorera ko turabona ko sida ikiriho mugabo turavye ingene uburemere turavye ingene igiti giri cabandura ku munsi turabona ko gitera kigabanuka nico gituma na onisida uyu munsi ishobora kuvuga iti duharuye nko mu 2030 sida bazoba barayigwanije bayitsinde hanyuma rero ibyo turiko turabivuga turabona yuko no ku isi hari ama programa menshi bayayeho bibi bavuga bya petene kugwanya nge kugwanya sida yandukira kuri kumubyeyi ijya ku mwana uyu mubyeyi umudamu yibungenze agwaye umugera wa sida bakamushira muri zo programa zo kukingira umwana turabona ko bitanga ibiharuro byiza cyane bituma abana batandura mugabo uyu munsi nuko ama programa nkuko mwabivuze mu gitangura muri gice cha Afrika turimo hara izo programa za PTM ntiziratera imbere cyane niho hakiri ingorane nibyo hanyuma hariho nabandi bantu bari mu migwi itandukanye mugabo ibyigwa byerekanye yuko abo bantu bageramiwe cyane na sida ingene yandukira kubera ingene basanzwe babaho ni nk'aba bapfasoni cyangwa abahungu bakoresha igitsina kugira babeho nk'abagore bakaba abamaraya n'abagabo baraba abamaraya bagafite abo bahuza ibitsina benshi bakoresheje amahera ni nk'aba nyine bandi usanga arabagabo cyangwa abakobwa bahuza ibitsina n'abo basangiye ibitsina donge nk'aba homosexuel aho nabo baracari abantu sida igeramiye cyane ubu turabye turashobora kuvuga tuti sida yarabaye metrize sida hariho ama programa ashobora kuyitsinda Burundi niho aho onisida yihangiro rya 2030 hanyuma mugabo urugamba rwacari ruberure cyane cyane nko muri ibi bihugu bitaratera imbere maho niko nobabwira nko ku isi hanyuma turabye ngahe Burundi naho ne Burundi busanzwe mukurikira ama programa ama recommendation OMS itanga kenshi izo recommendations za OMS zisohoka harimwe mu myaka ibiri n'ubu hari iziheruka gusohoka muri 2015 izo rero n'ubu Burundi Bujumbura bariko bararaba muri programa nationale ingene boziga bakazishira ku rutonde rukwiranye n'u Burundi cyo bita mu Gifaransa adaptation de recommandation OMS au recommandation nationale aho ni ico ihangiro rikuru kuri ico ni aho tuzoshika ko umuntu apimwe
bagasanga aramufise umugera wa sida baca bamuha umuti ubwo bushobozi mu Burundi turabufise gushika ubu naho hari ibi impambami turashobora gupima turashobora kuvura imiti iriho mugabo hari aho usanga hari ingorane zinaziri ugasanga amareactive ntayariho canke ugasanga abantu ntibakwiye bashobora gupima abo bantu urumva na twebwe mu Burundi uwo mugambi wo ku isi turawukurikirana kandi birashemeye
none muganga nk'uko bivuze ku bijyanye n'imiti ububiko bwo bwifashe bute mu Burundi
kugera ubu no babwira ko haheze nk'imyaka nk'itatu cha kintu cyahora cirirwa kiravugwa kenshi mu byumva ngo hariho ribitire do stock z'imiti hakabura imiti ubu no vuga ko haheze nk'imyaka itatu gushika uyu munsi atari bitire imwe ikomesha induru abagwayi hamwe n'ababafasha bo mu ma association ibaye donc ico ni kintu ciza cyane twovuga turavuga yuko nka uyu munsi systeme d'approvisionnement ari nziza ikwiye mugabo nitwoja ngaho ngo tuhendane byose arashobora kubura nk'umuti umwe muri itatu umugwayi yarasanzwe bafata ku mwanya mutoyi ibyo bigatuma abaganga baca bategerezwa guhindurira umugwayi umuti ariko arafata ibyo rero biratera nk'ingorane ku mwanya muremure a long term y'ingene umugwayi ariko aravugwa kubera sida urabona ni indwara ubisiga ari chronique umuntu afata imiti umwanya muremure donke hariho assurance yuko mu mastock imiti iriho mugabo hakaja harabaho utugorane twamaribitive do stock hanyuma turavye nko ku byo gupima naho ne hariho ingorane za reactive zija ziraza hamwe n'ibyo turiko turapima ingene mugwayi akurikiranwa ico bita charge virale n'ico kiracateye ikibazo cyane i Burundi
murakoze cyane docteur bizira gusenyuka katubaze n'umupfasoni kuri ico nyine muvuze cerekeye abagwayi nyene bakurikiranwa docteur Niyonshuti Evangeline kuri ico kibazo nyene mwebwe mubona murakurikirana abagwayi ingwara ya sida buri munsi murabonana na benshi abagwayi mubakurikirana mute amagara yabo cyane cyane abafata imiti bakurikije uko muba mwayi bahanuye amagara yabo yifashe gute
ku byukuri ngerageje kuraba abagwayi dufise ubu abagwayi bafata umuti neza nkuko babihanuye na muganga nabagwayi usanga basa neza cyane naho nawe bwo kubwira ati ngendana ubu bugwayi woshobora kutavyemera haraba iho niterambere binini kuko imiti kiboneka hariho abo wasanga itaboneka ikwiye bigitangura ugasanga afata nk'imiti y'ubwoko bubiri gusa ariko abagwayi bose bashyirwa ku miti y'ubwoko bitatu rero aho mvugira ko haje iterambere rinini ni uko nko muri iyi myaka abantu bajya nko ku miti y'urugezo rwa mbere hafi bose kiretse abafise ibitumi bica nk'ibindi abandi hafi bose baja ku muti bashobora kumira nk'ikinini kimwe ku munsi ivyo rero biratuma abagwayi baryoherwa kuko umunsi wose abaza ati jewe ndazisanza gufatira umuti njya kuwufata rimwe ce niryamira akakubwira ati jewe ubu ndumva ko mirewe neza hariho rero abusanga bamwe bibagora n'ivyo ugasanga bafashe umuti nabi abo rero nico gikorwa duhamagarirwa buri munsi kwama tubibutsa mu gitondo baje gutora imiti tukabasigurira igituma bategerezwa kuwufata ingaruka niba tawufata neza ariko ubundi nukuri n'abagwayi ubwabo nyene barishimira bakavuga ati ubu twarakize imiti yaraje ubutagomba kumererwa neza n'ubutanywa umuti ariko abandi banywa umuti bose basa neza hari ikintu muganga bizira gusenyuka yariko aravuga ati nko gushika mu bihumbi bibiri 2030 turabona ko iyo onisida irabona yuko ingwara y'umugera wa sida ishobora gutsindwa nibaza ko ari kikuru gose ahubwo mugabo je nibaza abantu bataripimisha nibo bagiteye ingorane ariko abamaze kwipimisha bagatangura gufata umuti n'abantu basa neza cyane nivyo no shobora kuvuga murakoze ngira ibindi turabandanye
murakoze cyane gose kuri cyo kintu nyene uvuze cerekeye uko abagendana mugira wa sida bafata imiti nuko ibagora nuko batayibuka iki habazo gihambaye cyane gose kumburere ka tu waze muganga bizira gusenyuka kubijanye niyo miti mwoshora gusobanurira abatwumva cyane cyane abantu ariho bacandura umugera wa sida n'abagendana iyo ngwara umwe mu miti izwi cyane ni atripla uwo tusigurira uwo ari we n'ukuntu teye n'ukuntu umeze ndakeka ari umurongo wa Dr. Jeremy bizira gusenyuka ucitse ariko turagerageza kumugarura ku murongo reka mukanye ariko twakira abanywanyi biradijwe rya Amerika bifuza ko bazibazo n'ivyumviro ico kibazo turakigaruka ko dusigurire ibijanye n'uwo muti wa Atripla reka twakire Alexandre wiriwe neza Alexandre akabazo ufitiye abatumire
bena shaka kubaza ndiye ako bihutira kuvuga imiti yo gufufaza ngo bararonka imiti yo gukiza Burundi kandi ino gisa n'ibintu byanterere gatonya iyo mbona abaganga kenshi bota boza barigisha abantu bakunda kwihangana nibyo byabyiza
Urakoze cyane Alexandre kuri icyo kibazo cyawe cya mbere kumbure none nakikwishura kuko ishyirahamwe mpuzamakungu OMS iratangaza nk'uko navuze mu ntango yuko umuti wo gukiza sida Burundi utaratogwa ariko kuri icyo kindi turabaza abatumire bakwishure cerekeye ukwihangana reka twakire n'uwitwa Ishimwe turi kumwe ego kibazo cyangwa icyumviro
yena go mamba dumutumire none abo abaganya mu guhimiriza ku kijyanye n'umugira wa sida jewe icyo novuga n'umuntu asange dutinya imana uko kuntu bajya baragwije udufuko ariko dukingiriza jewe niko rimbona yuko ari kugize ubusambanyi jewe icyo nobona abaganga ubwo bakwigishije kwihangana niwo muti wa mbere mwiza kuko ubufuko abana bacu nka jewe mfite abana babiri rero nka jewe nk'abana banjye babiri nshinza nkabaha ubufuko ngo mugende mwikingire nicyo gihe ntumva yuko nzoba ndabahimirije kujya gusambana icyo nicyo kibazo cyanjye kandi ni kuri bagira icyo bacishiriye ko rwose
murakoze cyane ndabwiwe ko muganga Jeremy agarutse ku murongo reka muganga mu majambo make cyane twari tuvuze imbere yuko umurongo wanyu ucika tubabajije ibijanye n'umuti wa Atripla uzwi cyane mu kuvura indwara ya sida mu gupfufaza umugira wa sida udusigurire uwo muti ukuteye nuko nuwariwo hama tuje mu bibazo by'abanywanyi bishwe cy' Amerika
umuti Atripla numuti waje mu gupfufahaza umugera wa sida nibaza ko woba waratanguye nko mu 2011 cyane na 12 niho washika nko nk'ibujumbura mu Burundi hanyuma uwo muti rero numuti nuko umuganga Evangeline yabivuze numuti urimwo ubwoko butatu nuko mudusanzwe tubizi ko umugera wa sida ndaye n'imigera myinshi bita amavirisi kugira abayivure bategerezwa guteranya imiti myinshi kubera amavirisi n'indwara zigwira n'ingoga zigwiragurika n'ingoga ugasanga zitanguye kwanka imiti n'ingoga ibyo karagaciyemo mugabo rero uwo muti Atripla urimwo ubwoko butatu bw'imiti urimwo umuti bita efadiri abantu benshi bari basanzwe bazi urimwo umuti witwa tenofovir nawone ari umuti waje mu nyuma nko muri za 2011 hamwe n'umuti bita ramivudine wowo wa ari umuti wa mbere waje mu miti ya mbere yatanguye kuza nko muri washitse nk'i Burundi muri 2002-2004 umva rero uwo muti atripra ni iterambere ryo mu laboratoire amalaboratoire yakurikiranye iterambere ryo ya siyamisike baravuga bati umugwayi tubonye afata ibinini byinshi ku munsi umugwayi bituma atanezerwa nkuko Evangeline yabivuze hanyuma rero ugacusanga aradebukiwe gufata ibyo binini byinshi hanyuma rero bigaca bituma asiba gufata umuti hanyuma sibye gufata umuti niho haca handuruka indwara yiwe ikanka imiti ico bita resistance mu gifaransa rero atripra ni triterapi umuti ukoreshwa henshi mu bihugu byose mugabo cyane cyane waje ufasha mu bihugu observance donc ngene abagwayi bafata imiti batayifata neza kugira twameliore ingene abagwayi bafata imiti kugira babe observa kugira bakurikirane impanuro abaganga babahaye hanyuma rero dukurikiraje ama byo OMS ihanura kuyisama recommendation ya OMS iravuga iti nibakoreshe atripra bagitangura imiti kubera kiretse ubufisi ingorane nk'iy'amafyigo haba adashobora gufata tenofovir rero niho duca tuvuga tuti nko mu Burundi abantu bose batangura imiti nko kuva muri 2014-2015 tubatanguza atripra nk'uko nk'uyu munsi nko ku 50% by'abagwayi bari mu Burundi bafata imiti no kugira ko barenga 50% bafata atripra atripra ni umuti mwiza kandi ufasiri woroshe gufata
murakoze cyane gose muganga cyo kibazo turakigaruka ko kumbure docteur niyo nshuti yatubwire nkuko mubivuze bamwe bakiri ku miti ya kera itatu ku munsi cyangwa ingahe ku munsi abandi batangura buno nyene uwo mutumwe koko kumbure bamwe bari basanzwe bafata imiti kera bashobora kuwifuza gufata uwo umwe ku munsi ariko tugiye ku bibazo by'abanywanyi babaje mu kanya gaheze Alexandre na Ishimwe bagarutse ku kibazo cerekeye kwikingira umugera wa sida bakavuga bati ukwihangana nico babona coshigwa imbere yo kuvuga imiti canke udupfuko Ishimwe we yavuze ati bamwe nkuko bamwe bavuga ko gutanga udufuko ari byiza cyane gose abandi bakavuga ati oya nyabuna ati uko gutanga udufuko nitwo niko guhamagarira abantu mu busambanyi kuri ico kibazo cerekeye kwikingira ingwara ya sida mu kivuga kwiki muganga Jeremy
kwiki ico no kivuga ko nuko gushika uyu munsi ku isi yose ata mugambi numwe umwe donke mwaye imwe yukwikingira sida ishoboka donke ibyo twigisha kandi dukoresha dutegerezwa gukombina amamwaye menshi sinshobora kuvuga ngo kandi ayo mamwaye menshi turashobora gushyiramo kugira n'ibyo banywanyi bavuze ari byo gende mu Burundi ndafise kritere yo muri Afrika ndafise kritere ya handi mugabo turabona yuko ubufuko bambe kwihangana ni ego irafasha mugabo irafise ahigeza donge ni mugambi wo gukinga mwiza mugabo wonyene ntibishoboka niho rero haho duheza tukababwira tuti umuno mu kirundi bavuga ati imiti ikora ikoranye muravyibuka niko bavuga donkere mu aide prevention turazitegerezwa kuzikoranya kugira zibe efficace aho rero donke duhejeje kuvuga kwihangana tukabona ko bidakwiye niyo duheza tukababwira gukoresha agafuko hanyuma naho ne agafuko iyo ushoboye kugakoresha hariyo abashobora kwandura kwera batagakoresheje neza hanyuma hari abagakoresha neza kagashobora gutabuka nico gituma jewe ndi kwa muganga ndiko ndabwira abagwayi cyangwa ndiko ndabwira n'abanyeshuri tuba turi kumwe nayo ne preservative ntikingira kuri samples urumva nk'ibyo byo gutabuka nk'ibyo byo kuyikoresha nabi n'ibintu bishobora gushika hanyuma ikindi hariyo n'izindi moyens de prévention bigishije bakavuga amasirikonsidio ku bagabo bakavuga preservatif z'abagore izo zose ico dukora twebwe tubabwira tuti ni kuzikombina
kubikorera byose hamwe
haragezeho n'ibindi aho bamaze gutera imbere bavuga bati umuntu kubera tuzi tureke guhendana kubera tuzi abantu ingene komoritema z'abantu zimeze hari umuntu aba azi ko hariho iyo risike y'ukwandura mugabo akagenda kurondera icyo kintu turavuga ati hariho imiti ijya tetema pre exposition prep ibyo ni ikintu kiriko kiratezwa imbere cyane urumva rero jewe abo banywanyi ndabumva mugabo icyo nubabwira kwa muganga twebwe icyo dutegerezwa gukora kandi dutegerezwa kubabwira ni uko izo mwaye zose zitegerezwa gukoreshwa zose hanyuma kuri ishimwe aravuga ati jewe mfise abana babiri ariko nubabwira ngo bakoreshe preservative numva ko nuba ndiko ndabahamagarira ubusambanyi ibyo ndabyumva cyane ndamwumva kandi na twebwe twese naho turabaganga turababyeyi mugabo intuzeye kiritire dukuriyemo mu Burundi muri Afurika haracyariho ukuntu ababyeyi n'abana nabo baba bamaze gukura naho bari umuntu akuze umwana baguma bamwita umwana murabyibuka naho aba yarasohotse yaragize mariage umutama we cyangwa mama we aguma avuga ati umwana wanjye ugasanga rero iryo jambo ryo kuvugana ibintu byo kurangura amabanga yarubatse cyangwa ibintu byo guhuza ibitsina yari ibyo gusamba ntitubivuga aho rero tutabivuze niho haca haduka izi ngorane z'uko ari kutamenya ugasanga turatinyana ugasanga umwana n'aba yiga muri universite abakuze
babandanya kumwita umwana
baratinya kuvugana n'umubyeyi kuri ibyo n'ibintu bifata umwanya
reka
comportement bitubroka mugabo bamenye ko ubu kwihangana twe tusyanise ku maturazi ko budashobora gukinga kurandurana burundu umugera wa sida
murakoze cyane gose docteur Niyonshuti mwebwe namwe ku kigo INSS hari umugambi mushira imbere kuruta ubundi hari uburyo bwo kwikingira sida mushira imbere kuruta ubundi muhere kuri ivyo docteur yishuye
duhereye kuri ivyo muganga bizira gusenyuka ariko arishura kubyukuri yaba byari bishoboka ko abantu bose bihangana umuntu wese akavuga ati nzobana n'uwo tuzobana nyine icyo gihe kandi ninashika tukabana azobaruyo ivyo nivyo umuntu wese yabona ko byari byiza yobaye yikingiye kandi agakingira n'uwo babanye nivyo byari byiza ariko ibi bintu by'udufuko cyanke byo gukoresha amasirikonsizion byo kugirisha iyi miti ya pre exposition ni kuri abo bantu binaniye kwihangana kuko byamaze kumunanira biba byamunaniye nyene kumubwira ngo ni wihangane yagiye kubera byamunaniye kwihangana rero ibyamaze kumunanira kwihangana ifo kumwereka uburyo basi atokwandura kuko byamunaniye nukumufasha ingene atandura icyo nicyo gikuru kuri ibyo hanyuma tujyanye no kuri ibyo kugira ngo umenye ko ukwiye kwikingira ni cya mbere n'icya kinini navuga utegerezwa kubanza kumenya kutanduye rero kumenya kutanduye naho ni ukuba waripimishije ukavuga uti jewe ndabona ko nkomeye rero ko maze kubona ko nkomeye reka nikingire hamwe nikingire nko muri uko kwihangana cyangwa nikingire binaniye kwihangana nkoreshe ako gafuko ubundi mu bijyanye n'inyigisho dutanga akenshi ni ibyo tuhamiriza abantu kwipimisha akamenya umubiri wiwe, hanyuma amaze kuza ngaha turamuha inyigisho akemera kwipimisha. Amaze kwipimisha turaraba nimba yaramaze kwandura, urumva nimba yaramaze kwandura hoho duca tumuvura, tukamugirira ibipimo, tukamuha inyigisho zijanye n'uwo muti tugire tumuhe azofata, ingena azofata, ingaruka hamwe niya ufata neza canke nabi. Ibi ingaruka zivuye no ku muti, ko hari n'igihe zishobora kuba ari ingaruka zivuye kuri uwo muti,
tukamugirira
ni wabona iki kimenyetso ucuza, ni wabona iki nacu cuza. Turabana hafi nabo bagwaye muri ubwo buryo. Murakoze,
murakoze cyane. Reka duhakanye n'uwitwa Leonce yabaze ikibazo. Leonce, turi kumwe? Mwiriwe neza Leonce, duzi ijwi hamushikiriza ikibazo cyangwa icyumviro.
Yego, natumiye iboneza zikomeye mu byerekeye ubuganga. Ndabasuhuje.
Barakumva. Ariko Leonce, uduzi ijwi abatumire bakumve neza.
Ego nariko ndavuga nti nasaka kubaza ikibazo ariko baravuga erekeye kwandika abantu bafite. Ndabaza iki gikurikira. Se mu gihe uri kumwe cyane gishyitse bikanga ko wihangana ubwabo gukora icyo bita izangi cyangwa ukamukora ko cyangwa mutari mudashyize kuri ayo mabanga, mbese bwo ibya hari aho uzohuranira nayo hanjye kudakumira, kuko yashobora kuba hamwe n'umuntu bikanga ko wihangana bakireka ugasanga ibyo ntabwo bishyitseko mugabo, se ugasanga urakoze ibindi mugabo ibyo bindi ushobora kwibaza none ibyo nkoze muri izo nzira nzashobora kuhura
none ibyo bindi bwa Leonce utarinze kumbure kududurira ko ibyo bindi hari uburyo bwo guhuza amaraso amate bwaba burimwe kugira ngo habe uko guhura, kuko ukoze ko umuntu agwaye sida
guhuza amate birimo.
Reka turabaza muganga Leonce, urakoze. Telefone yawe ntituyumva neza, ntitukumva neza, ariko ndakeka batumire bakumvise. Reka twakire n'uwitwa Emmanuel. Emmanuel, uratwumva?
Ndabumva.
Ikibazo cyangwa icyumviro?
Nibyo, nashimba banza gushimira batumire n'abantu bose bateze amatwi ijwi rya Amerika. Ndabasuhuje cyane.
Turagusuhuje cyane Emmanuel, twumva ko uri Kigali. Kigali mwifashe neza?
Twifashe neza, turaho. Mfite rero ibyiyumviro ndetse n'ibibazo, ariko kamere ku bibazo. Ndabanza mbaze abatumire. Hari igihe usanga imiti itayo miti bari kuvuga itangwa ihabwa abarwayi ba sida nibyo, ariko ugasanga babishyira ahantu mu mijyi gusa, ugasanga mu byaro mu nce z'icyaro ntago hagerayo iyo miti ku buryo umurwayi bimugora kugera ku bitaro ngo ajye gufata iyo miti. Ari naho usanga bamwe batabyitabira kubera baba batabyegerejwe. Icyo ni ikibazo cya mbere mbaza. Mbese baba barabyegereje abaturage ku buryo gufata imiti byaba byoroshye? Akabazo kandi ndamubaza no kubyerekeye udupfuko. Ko turakenerwa cyane, haba ku rubyiruko ndetse n'abandi baradukenera. Urubyiruko mwene mu Kirundi bavuga ngo n'urwarika baradukenera cyane. Nawe ushobora gusanga kuduhabwa ntago bakora ubukangurambaga, hari ukuntu baba bakora ubukangurambaga ku buryo urubyiruko butubona bitabagoye. Akandi kabazo,
reka Emmanuel, reka duha abatumire akanya kugira ngo n'abandi babaze ibibazo bibiri. Ndumva abatumire bikwiye muri aka kanya. Urakoze cyane Emmanuel. Duhere kuri Dr. Biziragusenyuka. Akabazo ka Leonce nubwo nasa n'utasobanukiwe neza, ariko ndumva twashoboye gutegera yuko yashatse kuvuga ati nubwo batahujije ibitsina bakakora ibindi bintu, kumbure yavuze ati birimwo mate ubu indwara ya sida bashobora kuyigwara.
Ingwara ya sida turazi ingene yandukira. Ingwara ya sida iraca mu maraso. Urumva kuri ico camate ubwa mbere rero onsi atangwe kuvuga gucya ati by'amate washobora gusanga umuntu yarakomeretse nko mu kanwa wewe ntubibone cyane nawe ukaba warakomeretse ntubibone ugasanga igihe mugiye guhuza mate ayo mate akaba ari kumwe yasukiranye n'amaraso ugasanga birashoboye gucamwo ingene wandura mugabo ivyo ni ni ku rugero nka ruto ruto hanyuma ikindi cya kabiri sida irandukira iciye mu bihimba byirondoka niba iby'umugabo canke iby'umugore naho atari ku rugero rumwe urumva aho leonsi naho yabibajije nibadakwara umuntu akuze ndiko ndamwumviriza yakoresheje imvugo mbabari amatwi urumva abonye ko hariho ibintu bica mu bihimba byirondoka bisukiranye n'ibyiwe cyangwa bisukiranye n'iby'uwundi aho hariho uko bishobora kugira ingorane yuko yoshobora kwandura uwo mugera hanyuma hariho ikindi sida turazi ko ica mu maberebere igihe umugore afise amaberebere akaba yaranduye umugera arashobora kwanduza umuntu ndavuga umwana canke n'uwundi igihe ayo maberebere ashoboye guca mu kanwa k'uwo mwana hanyuma afise nk'uruko nka inipure ikiguma mu kanwa agashobora gucamo akandura urumva rero muri rusange sida ica mu bihimba by'irondoka ica mu maraso ica mu maberebere rewo nsi canke n'uwundi muntu uwo ari we wese ahantu yoba yibaza ko akeka ko harimwo ibyo bintu bitatu amenye ko hariho igisida risike yuko yokwandura uwo mugera wa sida
murakoze cyane akabazo gakurikira kumbure tugahe muganga Evangeline ikibazo cerekeye imiti n'uburyo ishikirizwa abanyagihugu mu gihugu hagati kuri we ati mu caro kenshi usanga badaronswa imiti cyangwa izo nyigisho ibyo bikorwa byifashe gute mwebwe ku kigo INSS
murakoze cyane numvise ko Emmanuel ari umunyarwanda ndaza kuvuga cyane cyane ku bikorwa mu Burundi icyo kibazo barabonye yuko ari kibazo cy'inkora mutima kandi mu bisagara cyane cyane ariho bariko bararonka imiti biboroheye muri iyi myaka muri iyi minsi barabonye yuko kubera abaganga dufate nk'abadokteri batokwira ku masantre de sante yose ya ruguru barahaye n'uburenganzira aba infirmiere bamwe bahawe inyigisho abenshi nka centre de sante nyinshi barahawe inyigisho zijanye no gutanga iyi miti y'ugupfufahaza ni ukuvuga ko mu ntara zose z'igihugu ubiravye ubu uye no mu makomine nta hantu na hamwe novuga iyi miti y'ugupfufahaza idashika hanyuma ku bijyanye n'utu dufuko nivyo hari habusanga babugura mu mabotike ariko kuri ayo masantre de sante nyene aho hantu hose bitwararika abagendana umugera baragerageje gushiraho ubwo bufuko kugira ngo ababukeneye baje gutora imiti cyangwa baje kuruburondera baburonke biboroheye nivyo noshobora kuvuga sintwara umwanya murakoze
ego docteur ko kuri cyo kibazo nyene muvuze kubijanye n'imiti tugaruke kuri cya kibazo c'abantu bafata imiti myinshi ku munsi n'abafata mike ku munsi ko docteur Jeremy adusiguriye yuko hariho uwo muti atripla ushobora gufatwa rimwe ku munsi igitigiri c'abakiriko barafata iyo itatu kingana gite hari imigambi y'ukugira ngo nabo nyene bashobe kuja kuri uwo umwe ku munsi mwebwe ibikorwa bijanye n'ivyo kuri ya INSS byifashe gute
igitigiri ngombye kuvuga cy'abakiri ku miti ibiri itatu cyo ngora gutanga kuko n'uyu munsi hari habusanga bahinduriwe ariko rero icyo ngomba kuvuga niki bira bivanye n'ibipimo bagiriye umugwayi hariho uwo basanga bishoboka ko ajya kuri ico kinini kimwe ikintu abagwayi bokora bo kwiyegereza muganga akaganira na muganga wiwe akamubaza ati ko numvise mbega hari umuti w'ikinini kimwe undabiye ibipimo undabiye umuti nahereye ko mbega jewe byoshoboka nibaza kw'ico gihe umuganga aravye ibipimo aravye uko akazi uwo muntu akora yo mubwira ko bishoboka canke bidashoboka ikibazo gikunda kudushikira nuko nabari ku miti y'urugezo rwa kabiri muri iyi minsi biko bazatubwira bati natwe n'imuduha ico kinini kimwe cyane cyane ivyo abagwayi bomenya ko bategereza kubiganira na muganga kuko nk'abantu bari ku miti y'urugezo rwa kabiri ntibishoboka ko tubagarukana kuri ico kinini kimwe kuko ico kinini kimwe nico mu mugwi wa mbere nibaza ko arizo novuga murakoze
mwakoze cyane kumbure muganga bizira gusenyuka araza kutwunganira mu kanya kari imbere ariko deka duha kanya abandi batumire duhereye kuri Claver. Claver nawe ikibazo canke ciyumviro? Allo Claver? Claver ndakeka abuze ku murongo. Reka twakire Jerome. Jerome uratwumva? Na Jerome nawe nyine ngira biramugoye. Muganga ushobora kunganira muganga niyo ncuti kubijanye nuko gufata imiti 3-4-5 ku munsi canke uwo umwe benshi bipfuza gufata kubera ko biba byoroshe.
Ibyo muganga Evangeline yavuze ndabishigikiye cyane kandi n'ukuri. Hanyuma dusubiye kuri utu tubazo tungahe hamwe umwanya wobe uriho twa Emmanuel kuri ibi by'uko imiti yoba ishikira abo mu gihugu hagati. Evangeline yabivuze ndagishyigikiye. Hariyo iyo politike yo mu Burundi ihimiriza ko imiti ijya mu maruguru nka ruguru amasantre do sante ya ruguru yo mu gihugu hagati ntazi Bujumbura kurondera imiti aja kuri hôpital do district iruhande nk'ama district 47 ariho mu Burundi ayo yose arafise iyo miti agaca yikwiragiza mu masantre do sante ashika amajana 8 yose yo mu Burundi. Urumva kuri ico twaragikoze baragikoze ababijejwe muri mu bushikirangaji bw'amagara y'abantu hanyuma hamwe nabo bakorana bose udufuko nyene turiho utukurike kubera udufuko tujana n'imiti tujana n'ibyo gupima uko imiti yakwiragijwe hose n'udufuko baradukwiragije hanyuma hariho n'amaprograma yo mu Burundi asanzwe akora muri ico gice usanga kwiye hose hariho PSI Burundi hariho na programme nationale de santé de la reproduction ikwiragiza utwo dufuko n'izindi n'iyindi migambi yuko ijanye n'irondoka ijanye n'amagara meza. Hanyuma kuri iyi miti ingene abagwayi bafata imiti oriyane ndakubwire ego turavuga a tripla mugabo hariho igikogwa kijanye giterezwa gukogwa n'abaganga kikongera kigakogwa n'abagwayi. Abagwayi tubasaba ubwa mbere kwipimisha kandi nico ni wagomba n'ijambo mwoja guhereza ko muri ko muravuga abantu twese ku isi dukwiye kwipimisha umugera wa sida tukamenya ingene tumeze kubera muri prevance nabo bamwe bavuga bijya byukwihangana nabo bamwe banka bijya bya gafuko ukwipimisha nabyo ne biri mu migambi y'ukugwanya sida yako karagaciye. Urumva rero turabatanguza atripla benshi mugabo kubera ibipimo nkuko nabivuze ushobora gusanga umugwayi afite nk'ingorane z'amafyigo nashobora gufata atripla kubera harimo umuti umwe uri muri atripla tenofovir adashobora gufata ahivyo duca tubumushira ku wundi mugabo ikindi naco muri iyo miti yose naho uyu munsi twagumye tujya turagaruka kuri atripla hariho iyindi miti nayo ne bateranije kera tuvuze nk'abari ku miti y'urugero rwa kabiri abo kuri deuxième ligne abo kuri deuxième ligne gushika uyu munsi haba i Burundi cyaba ni Buraya bategerezwa gufata nk'ibinini birenga 2 ku munsi mugabo harabayeho naho ne amelioration usanga mvuzeye usanga hariho ico bita imiti bavuga ku booster muti kugira ufashe uwundi gukora ibyo byatezwa gufata kuyifata ari 2 separema mugabo ubu byarashobotse amalaboratwari yose iba atazana viri cyanke karetera dukoresha mu Burundi ibyo barashoboye kubiteranya hose ibyo je nibaza ko umugwayi abonye bamuhaye imiti 2 azogombe aganire n'umuganga kubera bati ni itegeko ni rere droit ni natwe ni devoir yuko sigurira umugwayi ati none ga muganga kumpaye ibinini bibiri kandi narumvise hariho kimwe aho tuduheza turi turiko turavuga nu haba hari igituma hanyuma kandi hariho devoir natwe yacu yuko kugerageza kwareja ububabare bw'umugwayi kubera kwa mufata ibinini 10 ku munsi ntibyoroshe
urakoze cyane ndabwiye ko umunywanyi w'ishuri rya America Jerome agarutse ku murongo reka tuma kanya nabo nyina baze Jerome shika ku ijambo
yewe murakije neza kuma nakanya muranyumva neza
yego Jerome duga ku ijambo turakumva
nagemba ze abatumire kubera iki aka karere kari munsi ya Sahara yepfo yo munsi akarere kari munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ariko karimo abantu benshi bakunze umugera wa Sida n'ibyo babipfa ku bukene buri mu ibyo bihugu
urakoze Jerome muganga Jeremy wo kwishyurisha ikibazo cya Jerome
atanze ikibazo yongera atanga n'inyishu igice ku gice urumva muri ibyo bice turabye ingene abize Sida ingene yandukira ingene yagira kwira hariho icyo kibazo cy'ubukene hanyuma mugabo si ubukene gusa ubukene buca butuma habaho ingene abantu bigenza urumva niho ariyo nk'aba kubera tumaze kubikoramo umwanya munini ya arakubwira ati nk'umugore uwo twita professionnel de sexe mu abamaraya akubwira ati je nagiye gukora iki kugira nshobore kuronka ico ngaburira umwana ibintu be n'ibyo donc urumva Sida egira harayifatana n'ubukene hanyuma bigaca bijana n'izindi ngorane ingene abantu baca bigenza ugasanga bariko bararondera iki nakiriye hanyuma rero ugasanga nabo yandukiye kubera hariho ubukene bubaka umuntu hanyuma bugataba bugashika no ku gihugu ugasanga no mu gihugu hariho ubukene ntibashobore gufata imigambi yose cyangwa kudisponibiliza imiti kubera n'ubu nongeye ku byo kugwanya kurinda Sida hariyo iby'imiti ku umuntu yo haho tubahimiriza kwipimisha umugwayi ariko arafata imiti aragabanya risque y'ukwanduza urumva rero ubukene burafatanye cyane na Sida naho hari ibindi byiyongerako murakoze
cyane muganga Nyonshuti Evangeline namwe mubonana n'abantu nkuko nabivuze mbere iki kibazo cy'ubukene umunywanyi wacu avuze yo muri ko murabonana n'abantu muganira nabo kubijanye n'ukuntu baba banduye uwo mugera hari amashira hamwe mukorana nayo canke abagira neza kugira ngo kumbure ubwo bukene bugabanuke bafasha abantu kugira ngo bisununure mu buzima baronke imitahe bashobe gukora ko turazi ko kibazo cy'ubukene mu Burundi n'ahandi muri Afrika ari kibazo gikomeye cyane hari utuntu tw'imyuga abantu mubahanura gukora kugira ngo bave muri ubwo bukene ingeso zibatuma abandura umugira wa Sida zigabanuka
murakoze cyane ngombye kugaruka kuri ico muganga bizera gusenyuka ariko aravuga ni koko hariho ubukene hariho abadandaza imibiri kugira babeho kubera inzara hariho n'intambara ituma abantu bakingo cyanke ubukene nyene bice bumva iyo ntambara ikitera ubukene ariko nagomba kongera ku kintu kimwe turaze muri Afrika iyo iri munsi ya Sahara niho hantu hagwiriye umugera bita type 1 iyo mugera type A rero numugera ukaze cyane kurusha umugera witwa type 2 uboneka cyane cyane muri Afrika yo mu burengero rero kubera uwo mugera wa type A uri muri Afrika imusi ya Sahara urakaze cyane wandukira gose kandi abawanduye banagwara vuba kurusha iyo mugera wa type 2
none byagenze gute ntabaciriyemo ntabaciriyemo muganga
abafasha kufasha abagwayi mu bijyanye no gufungura kugira ubwo bukene cyanke kwiyungunganya kuvyukuri ishirahamwe pamu ryagiye rirafasha rigatanga ivyo kujya kuri bamwe nayandi mashirahamwe ya nayandi agabari atanga utuntu ubuyi namata kubana baconka canke batarakwiza imyaka ibiri ivyo biraza biraza rimwe rimwe ariko si vy'imisi yose ikintu no vuga ngaha nuko akimuhana kazi imvura ihise hari gihe biboneka hari gihe bitaboneka kenshi duhimiriza abantu bagendana umugera gukora ibikorwa bituma baronka ubuzima nk'abandi bantu batiga amashure bagakorera leta kuko nta kintu na kimwe kiba cyotuma badakora nk'abandi tubahanura gukora bakiyungunganya kubera akimuhana akazi imvura ihise hamwe na hamwe bakajya hamwe ari benshi bakagira ibyo bita nawe nuze bakiyungunganya kugira nabo baronke utwabo tubafashe batabanje gutega amaboko murakoze
murakoze namwe muganga baziye gusenyuka kuri iyo programme mufise y'abafaransa umugambi w'abafaransa bita Esther hari ibijanye no gufasha abantu mu kwiteza imbere mufisa
ego bo mu migambi yose yagiye irakogwa haba muri Esther canke mu bandi nk'izo za Fond Mondial nk'iyo Pam Evangelina vuze n'izindi hariho ico bita vore ya activité génératrice de revenus donc ama activité usanga kugira abo bagendana umugera wa CD yo bahejeje bariko barafata imiti bamaze kukwiza nk'amezi atandatu bari ku miti baba basigaye ari abantu atakimenyetso na kimwe cyerekana ko bagwaye umugera bafise icyo Evangeline yakivuze tugitangura baba bafise ingufu baba bashobora gukora abashobora kurima bakarima abasanzwe bakora ubuzi bwo mu biro bakabusubirako hanyuma rero kuri abo batabifise twebwe ibyo twari dusanzwe dukora turakora ama activité génératrice de revenus tugashira abantu hamwe mu ma association tukabaha arabashobora kudandaza bakadandaza hanyuma arabashobora kurima bagashobora kurima mugabo ico nkuko Evangeline yakivuze utwo n'utuntu usanga ari utuntu kenshi tudokwira abantu bose kubera amahera naza arayimfashanyo aze gukora usanga akorera nk'ahantu hamwe gusa mu ntara ari abanywanyi bigeze kukibaza nico gituma usanga leta ikwira hose cyangwa hanyuma idashobora gukwira hose igakordona abayifasha gukwira mu gihugu cyose urumva birimwo mugabo nsanga bidakwiye
reka twakire umunywanyi wa nyuma sabiyeze mu majambo make cyane turiko turaja ku musozo w'ikiganiro bazi ikibazo cawe kimwe abatumire bacu
yego ndamukita abatumire
barakumva
ikibazo cyanjye nagomba kubaza yuko rega nk'ubu nka bino bihe turimwo mu Burundi bya politike bikaba biri mu bituma umugira wa sida ukumubwira na mugihugu
urakoze cyane Sabiyeze mufaso ni docteur Niyonshuti Evangeline mubona ibibazo bya politike byarongereje abaza kubitura aho kuri ANSS
murakoze cyane icyo novuga kuri ibi bijyanye n'ibibazo bya politike mu Burundi ahanini nuko nyene novuga ngo twahabereye abagabo ariko ubundi byaradutakarije abagwayi batari bake kandi bamwe bamwe hariho n'abahagaritse ugasanga nk'ubu yahunze atarupapuro afise ngo batume banabandanya kumuha umuti aho hantu amaze y'amezi abiri amaze y'amezi atatu hari igihe naho hantu atahubahutse ngo agende gusaba imiti agacagaruka hariho abatagaruka ku by'ukuri uyu mutekano muke waratumye abagwayi batari bake baburiyo bajya niyo bava bamwe bamwe barahevye imiti ariko ubiko biraza batari bake baragarutse abandi baragiye mu mashyirahamwe abegereye kubera mwumvise yuko amashyirahamwe akwiye nko mu gihugu cyose kandi n'uwugiye no mu gihugu cyo hanze akerekana agapapuro yuko yahora akwirikiranwa cyane ari ku miti akenshi barabakira
murakoze namwe docteur bizira gusenyuka mubona muri rusange mu gihugu ibibazo bya politiki byaratumye igitigiri cy'abagwaye sida biyongera majambo make mu gusozera ikiganiro
icyo novuga politiki iri uyu munsi irashobora kuba yatanguye kera kubera mu Burundi urabona twaramaze kuva 93 twari mu ngwano umva rero nk'abantu bariko bivuza nk'ubwo barandi ico gihe ubu niho bariko barivuza umva na ibyo koba dufise uyu munsi ni kibangerina avuze kubera umutekano wari muke mu minsi heze abantu baratumye bahunga barabata gukurikirana
urakoze cyane gose ndashimiye abatumire mwese mwaduteza amatwi aniyo ndo duheraje ikiganiro cacu camagara y'abantu cerekeye sida mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese mugira umunsi mwiza.